nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Ndabaye mwiriwe ncuti namwe bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe kazi makuru kuri uno munsi wa mbere turi kwigenekereza rya 13 saa mwaka 2024 twateguye tukahera ku ngingo nkuru zikurikira. Imyaka icendera rumanye hari abasirikare b'u Burundi bashatse gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza hari mu mwaka 2015 ibyo bikaba byabaye inyuma y'imyerekano yari maze iminsi iba yo kwiyemeza ikiringo cya gatatu cy'uwo muhisi kitari gikurikije amategeko kuko cyahunyanga ibwizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha. Muri ano makuru turagaruka ku byaranze iyo tariki n'ibyayikurikiye. Burundi harageza aho bukenera urukingo mpuzamakungu kuko ubutegetsi bumaze kwerekana ko budashoboye gukingira abanyagihugu n'igihugu. Ivyo bivugwa n'umuhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro n'umutekano babivuga inyuma y'ibitero biherutse kuba mu gisagara ca Bujumbura. Bakavuga ko Burundi bukwiye abandi bategetsi babuteza imbere bagakingira n'umutekano w'abanyagihugu. Abategetsi barongoye igihugu n'umugambo CNDD-FDD bakwiye nabo kuvavanura n'ingendo yo kwidoga mu gihe igihugu kiri mu bibazo bisigurwa n'umugambo CODEB. Ni nyuma yaho bamwe mu bategetsi berekanye ko atanyisho bafise ku bibazo bihanze Uburundi n'Abarundi ahubwo bakwiye kwerekana ico bashoboye mu gutora inyisho y'ibibazo biriho. Saya gusa kwa ruguca ku mayange twabateguriye n'ayandi mu kanya n'idonita.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa. Imyaka icenda iraheze hari abasirikare bashatse gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Kugomba gutembagaza ubutegetsi abasirikare babikoze inyuma y'indwi zitatu abanyagihugu bari mu myerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza caho nyanga amategeko. Kuva ico gihe igihugu caciye kija mu kaga k'amagume yaranzwe n'ubwicanyi ibugwa irengero ry'abantu n'ayandi mabi hadasizwe inyuma ipfungwa ry'abo bose bakekwa ko batavuga rumwe n'ubutegetsi. Edi Claude Ninazwe aratwibutsa bikuru bikuru byaranze ico gihe.
Uko niko vyari vyifashe ku mutaga w'igerekerezo rya 13 rusama umwaka w'2015 mu gisagara ca Bujumbura. Nyuma yaho hamenyesherejwe irikwa ry'ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Ni General Major Godefroid Niyombare yahoze arongoye iperereza ry'igihugu yamenyesheje ko umukuru w'igihugu akuwe mu gihe yari ari mu rugendo hanze y'igihugu. Iryo tangazo rikaba ryavugiwe kuri amwe mu maradiyo yigenga.
Twiboneje uvugo y'amacakubiri kandi turira koreshwa na Perezida Petero Nkurunziza ishobora gucanishamo abagize inzego z'umutekano n'abanzi.
Abasirikare bari bashigikiye Petero Nkurunziza baciye bihagarara ko barabuza abari bahejeje gutembagaza ubutegetsi kwinjira mu bigo by'iradiyo na televiziyo nkuru by'igihugu. Icyo cyatumye abasirikare n'izindi nzego z'umutekano zisubiranamo bituma hari abasiga ubuzima mu bari muri izo nzego. Inyuma y'umutaga abasirikare bari bamenyesheje ko batembagaje ubutegetsi barateye iradiyo Rema FM kuko yariko ivuga ko atahirikwa ry'ubutegetsi ryabaye. Bukeye bwaho amaradiyo yigenga yari yavugije ijambo ryo guhirika ubutegetsi yaratewe n'abasirikare n'abapolisi baherekejwe n'imbonerakure maze ayo maradiyo arasamburwa. Abamenyeshamakuru barenga ijana baratabaromoka barahunga igihugu. Icizere cirikwa ry'ubutegetsi camaze amasaha 48 imbere y'uko amenyeshejwe ko umukuru w'igihugu yagarutse mu gihugu. Ubutungane bwaciye bucika igikoresho cy'ubutegetsi mu gutoteza abatavuga rumwe na leta. Bamwe barafungwa hadakurikijwe amategeko baranyuruzwa abandi nabo bagenda mazima yongo. Tudasize inyuma abagandaguwe unyamaswa. abarondegwa ahanini nabakekwa kutavuga rumwe na leta banyagihugu basanzwe nabo mu nzego z'umutekano
itembagazwa ry'ubutegetsi ritakunze ngo caciye kibicitwazo c'ubutegetsi bwa Sende David D kugira batuze abo bose bagwanye kiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkunziza kandi cari giteye kubiri n'amategeko ibyo bivugwa n'umushingwa manza Janvier Bigirimana akababazwa n'abantu isinzi bakurikiranywe n'ubutungane bagatabwa mu mvuto abandi bagata bakomoka kubera gatotezo kakurikiye tumutege yompi
ico gihe ubutegetsi bwa Petero Nkunziza bwaboneyeho kugira ngo bwice butoteza abarundi bufunge abandi banyuruzwe tutibagiye gutura ibimenyesha makuru ukwiruka bamenyesha makuru abahanini hagati y'akazi na muntu n'abanyepolitike bikaba byatumye inganda zitikira uburundi buragwa mu kaga bwatewe n'uwo mugambo Sende FDD wagomba kwihagira ikiringo ca gatatu ca Petero Nkunziza ikiringo cavuye kiboneka mu nyuma biciye mu rubanza rwa sentare y'akarere ka Afrika y'ubuseruko yuko cari kiringo gihonyanga amabwirizwa atandukanye cyane cyane bwirizwa shingiro tutibagiye amasezerano y'Arusha eka n'amasezerano mpuzamakungu ashiraho umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko. Ikindi naco nuko abantu bose biyemeje kugira ngo ca gatatu ca Petero Nkunziza bahohotiye kugira udasanzwe ariko kugeza uno munsi ntitwigeze tubona ubutegetsi buhari bwa CNDD-FDD bugomba gukuramo ikigwa mu rugo rubanza rwacitse ngo kaba kajye gusubiza hamwe abarundi kaba kajye kugiragereza kugarukana ituze mu gihugu maze turabiye ku Burundi butobandanya bugwa mu kaga buri kuburagwamo umugambo Sende FDD n'ababurongoye igihugu cyacana mu kw'igihugu Varisito ndayishimiye ubwo rubanza barufashe nk'ukumengo ntacabaye ariko ibivugwa mu byo ruba mu rugo rubanza birahambaye karakajyo keza kukwemera bakaganira n'abarundi cyacana bahohotejwe ababahohotewe bidasanzwe bakirukwa kubaho ukiringo ca gatatu kandi ibyo bavuga kwari ukuri nk'uko iyo sentare yahavuye ikabishikiriza
umushingwa manza Janvier Bigirimana akabona ko abo bose bagizwe gushaka gutembagaza ubutegetsi co kimwe n'abahogwa kuba bariyamirije ikiringo ca gatatu c'umuhizi Petero Nkunziza ko borekugwa kandi bagashumbushwa kuko batarira busema kanatsinda sentare y'ishirahamwe ry'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko EAC yaremeje ko ico kiringo cari giteye kubiri n'amategeko dusubire dutega amatwi umushingwa manza Janvier Bigirimana
uno munsi tubona yuko ubutegetsi bwa Sende FDD bubandanye buti igihugu mu manga aho kugerageza gukurikiza ibyavuye mu rugo rubanza ngo baboneka ari bo bonyine bihenze muri 2015 baboneka ari bo bataye igihugu mu manga babone yuko ibyo bakoze byaho nyanga ibyizwa shingiro babone yuko bahohoteye aba barundi babahora ubusa bigasigura yuko uno munsi hategezwa kubaho ibiganiro byugururiwe abarundi bose baba ari mu gihugu hagati baba bahunze u Burundi kugira ngo turabe yuko ugo rubanza rwacitse guha kajyo abo bategetsi u Burundi kugira ngo basubize igihugu ku murongo batabikoze tubona yuko u Burundi buguma bugwa mu manga abarundi barugarijwe n'ubukene n'ibindi biza bitandukanye ibya politiki by'ubutunzi by'imibano byose byarasubiye inyuma abafasha u Burundi barabukwiye kw'amaboko tukabona yuko atakindi kintu gishobora gutabara u Burundi atari uko abategetsi bateba bakareka kanyariga bataho gahagaze bakabona ko u Burundi bumeze nk'inzu iri kirasha aho umurundi wese ashoboye kugica koratezwa kugira icakoze abo rero bariko batwara u Burundi bateza kwemera yuko abarundi bose basubira kwicara hamwe bakaganira bakaraba umwe wese icyo ashobora gukora kugira ngo Burundi butabaruka ubundi bwarwagwanye mu manga kandi uko biboneka nuko bo nyine ubwabo batavyo bagishoboye kubutabara tugasubira gusaba rero yuko urubanza rwaciwe na sentare yo mu karere gobera kajyo abo bantu bariko batwara ubundi uno munsi bagahagarika ya mitahe ataho ifatiye bavuga ngo bariko barondeza abantu bagwanira ikiringo ca gatatu ca Petero Nkunziza bakarekura abantu bose bapfunzwe bakagarukana ituze mu gihugu kuburyo abantu bose bahunze bashobora guhunguka maze hagatangura uko kuganira hagati y'abarundi bose baba bari hagati mu gihugu n'abahunze kugira ngo umwe wese arabishashura gukora turabingenye bya 2015 dushobora kubivamwo maze Burundi busubire kuba igihugu ciyubashe igihugu abarundi bose bashobora kubamwo.
Inzamba
Khadi Nzamba gateka kawe ya makuru twateguriye arabandanya. Uburundi hageze aho bukenera abakingira igihugu bavuye mu makungu kuko ubutegetsi bumaze kwerekana ko budashoboye gukingira igihugu n'abanyagihugu bivugwa na Maria Louise Baricako arongoye umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi muvuma ina mahoro akavuga ko kwa mu butegetsi bwegekama byose yabaye mu Burundi kubandi ko ataho bizobushikana. Maria Louise Baricako akabona ko hakenewe abategetsi bashoboye koko gukingira abarundi no kubateza imbere tumutegeyome
kubisanzwe leta ijejwe ubwa mbere amahoro n'umutekano bo bari mu gihugu bose rero itegerejwe gukora ibishoboka byose kugira ikingira imbibe z'igihugu inagwanire umutekano w'igihugu nta ngabo zifise uburenganzira bwo kwinjira mu gihugu zitabyemerewe n'ababijejwe nta n'ushobora kwinjira ngo asohoke kuko ashaka mu gihugu atabyemerewe. Turasabye rero abatwara Uburundi basubiza intembere bakora icyo bajejwe boye kuguma bashira ibibananiye byose ku mutwe w'abandi bidoga nk'uko bogira ngo igihugu cacu ntigishoboye gukingira abakibamo. Uko kwama bagereka kandi ibigoye igihugu bituma umuntu yibaza ko ngira ngo ari uko badashoboye icyo bajejwe cyangwa naho ko badashaka gukingira igihugu n'abakibamo bose. Ibyo babikaba byo babivuga yuko Uburundi bukeneye urukingo mpuzamakungu rwihuta kugira ngo igihugu rikigwe mu rwobo kitazoshobora gukurwamo. Harageze rero ko batwara Uburundi bahagarika guhakana ko ibintu bikomeye mu gihugu boye kwigira nk'abatabibona. Akandi igihugu kirimo n'ingorane zose Abarundi bafise bareke kugira nk'uko umenga nta singorane bongere bareke kurondera abaremekwa akabi kose gashitse kandi aribo bajejwe igihugu bemere kwako kabi kariho n'imizi yako yose bayibone bayemere kugira ngo bashobore kubirondera umuti uko bishoboka kose kugira ngo Abarundi bashobore kubaho no kwizera kazoza keza ejo. Tubakeneye abarongozi bemera kwitanga bagahagararira ibanga bajejwe bakitegura kwitangira igihugu bagakoresha ingufu zose zishoboka kugira ngo habeho ya mahoro n'umubano mwiza bikenewe kugira ngo bwa Burundi twifuza bushobore kubakika. Uko kurondera abo bagereka ko ibiteye byose nta muti bizodutorera nta n'iteka canke agaciro biha abatwara igihugu canke abanyagihugu.
Tubamenyeshe ko leta y'u Rwanda itangazo yasohoye kuri uyu wa 12 Rusama nejo hahise ku munsi w'Imana yiyamirije imvugo ya leta y'u Burundi irega u Rwanda ko arirwo ruri inyuma y'ibitero byabaye ku munsi wa 5 u Rwanda rukavuga ko atanyungu n'imwe rufise mu gushigikira ibitero mwene ibyo. Tubandanye amakuru twateguye muri politiki abategetsi barongoye igihugu n'umugambwe CNDD-FDD bakwiye kuvavanura ingendo yo kwidoga mu gihe igihugu kiri mu bibazo ahubwo bakwiye kwerekana ibyo bariko barakora mu gutora inyishu y'ibyo bibazo bisigurwa n'umugambwe CODEBU. Ni nyuma yaho abategetsi bamaze iminsi bashikiriza ko atanyishu bafise ku ngorane abarundi bari mu zijanye na cyane cyane nibura ry'igitoro. Kefa n'ibizi arongoye umugambwe asaba abarongoye igihugu kwerekana neza ibyo bariko barakora nivyo bazokora kugira izo ngorane zihanze Burundi n'Abarundi ntizisosubire kwibonekeza tumutege yompi.
Tumaze iminsi twumva imvugo zidutera makenga ikwarongoye umugambi uri ku butegetsi no ku bategetsi bakuru b'igihugu. Aha twofata nk'akarorero ivyashikirije n'umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi muri ya nama ariko kubwira ingozi ivyashikirije ku munsi w'ejo muri komine ya Mpanda. tukavuga ivyashikirijwe na nyine cyubahiro umukuru w'igihugu kuvyerekeye ODECA no kuvyerekeye COGECO ningene umushikiranganji wa mbere wa leta avuga yuko leta atanyisha ifise zihuta kuvyerekeye ikibazo c'igitoro aha rero twe tukavuga duti abategetsi barongoye umugambwe uri ku butegetsi n'abarongoye igihugu iyo hadutse ibibazo nabo ntibashobora kuja mu bidoga cyangwa ngo baje bavuga ivyokogwa ahubwo bateza kutubwira ivyo bari bakoze kugira ngo bakinge izo ngwa ntizishike bakongera bakatwereka ivyo ariko barakora kugira ngo izo ngwa zihagarare bagaheza bakanaremesha abantu bakatubwira ati mu minsi yavuga tuko turakora iki mu minsi izoza tuzatuko turakora ibi kugira ngo bene ibibazo by'ubutunzi byibonekeza canke y'amazi atera abantu bihagarare aha umuntu arashobora kubaza ati none mbega ko bavuga yuko hariho abarenze za metero zitekanije mu kubaka irandika ry'agatamenyika ko aribo bari bajejwe kubihagarika vyabagendeye gute kugira ngo ntibabuze abariko arenga amategeko narya tuzi yuko bafise inzego zose zibishoboye ibi bibazo dufise uno munsi vyo kubura amafaranga y'agaciro kugira ngo turonke ivyankenerwa nk'igitoro n'ibindi nyuma y'imyaka hafi 19 bari ku butegetsi vyagenze gute yuko batari babitegekanije ngo batore umuti w'ico kibazo twebwe rero twosaba leta n'umugambwe uri ku butegetsi ahubwo kwerekana neza ibintu bitomoye bariko barakora muri kano kanya n'ivyo bazokora kugira ngo bene izi ngwa ntizisubire kwibonekeza izimyuzure ihitana ibintu vyegereye Tanganyika canke ubukene bw'amafaranga y'agaciro kuko iyo umuntu yemeye kurongora igihugu nuko abafise inyishu zo gutorera ibibazo abenegihugu bafise
ibwirizwa rishasha rigenga abamenyeshamakuru n'amaradiyo riherutse kwemezwa n'inama nshingamateka rije gusubiza inyuma umwuga wo kumenyesha amakuru bishikirizwa n'ishirahamwe ry'abanyagihugu b'intungane raison d'etoile probe ku bwa grevaze n'ibigira icegera c'uburongoye iryo shirahamwe kuvuga uwaguhaye amakuru ngo nta kindi bitumbereye atari ugutera ubwoba abamenyeshamakuru no gukandamiza no guhonyanga amategeko arekurira abanyagihugu gushikiriza ivyiyumviro vyabo tumutege yompi
nibyizwa rije mu gihe amenyeshamakuru hamwe n'abasanzwe bakora muri uwo mwuga bari bamaze iminsi basaba yuko iryo tegeko ryonyabo kugira ngo rijyane n'ibihe rishobore kubahiriza no korohereza amenyeshamakuru kugira ngo bakore mu bwigenge ntangere ariko rero ubonye yuko ari ingingo ije isaba yuko amenyeshamakuru umwanya n'umwanya ashobora gutanga isoko ry'inkuru azoba yakoze n'ingingo ije kwerekana yuko umwuga ugiye gusubira inyuma mu gihe tuzi yuko uyu munsi amenyeshamakuru bakorera mu bwoba ikaba n'abatanga amakuru batanga inkuru ugasanga uyu munsi afise ubwoba icyo bituma rero uyu munsi mushyirahamwe FCPA risaba yuko inama nkenguzamateka yohinyanura iyo ngingo kugira ngo hazobe itegeko ryiza ryubahiriza umwuga kandi yubahiriza na inamenyeshamakuru twazi yuko uyu munsi Burundi umwuga wo kumenyeshamakuru n'umwuga ubangamiwe uravye nyine abanyeshamakuru bafatwa n'abanyeshamakuru uyu munsi basigaye mu kumenyeshamakuru babanza kuyasorongora rwose aho gutanga amakuru uko ari ariko kwerwa bafise bakamaye ku minsi yose ko batanga amakuru adakwiye kandi aho bafise ibyemezo by'ayo makuru mu gihe naho rero byoshika nama nkenguzamateka ikakora nk'uko n'amashamateka yakoze tugasaba umukuru yuko atoshira ko gikomeye kuri iryo tegeko ariko bagasaba yuko itegeko ryosubirwamo kugira ngo hubahirizwe umwuga mu gihugu cyacu cy'u Burundi turonke amakuru meza amakuru yizewe amakuru afise akanovera uyu munsi rero bije mu kwihe kandi tuzi yuko abanyeshamakuru babiri bafunzwe abapfaso ni babiri kandi uyu munsi abanyeshamakuru muri Afrika babiri bapfunze bo n'ubusa bapfasoni na kamara amaze kubona yuko umunsi umuntu ashobora gupfungwa kubera umwuga wiwe gusa atakindi kintu azira rero uyu munsi na kamara amaze ijoro bituma yuko aducaba abandi bari mu menyeshamakuru iminsi izoza badata gupfungwa kubera base canke batashikirije babahaye amakuru
mu gusozera ano makuru tuje mu makuru y'inkino migwi ya Rukinzo mu bagabo na Muzinga mu bigeme niyo yarahitahukanye iganwa rya volleyball ku rwego rw'igihugu mwaka w'2023 2024 naye umupira w'amaguru mu gwinseruko ya gihugu w'abigeme batarenze imyaka 17 barayotsinze umugwinseruko ya gihugu cha Djibouti ibitsindo 18 byose kubusa ni mu nkino zo kurondera itike gushika mu nkino za nyuma z'igikombe cy'isi yose mu gisata cy'abigeme. Teki inkuru tuyibaze Alexandre Niyunge ko
Mbibu ya Vitalo, Flambo du Centre, Mesaje Ngozi na Rukinzo niyo ya Lairon Sule Nganzira wabu kukina Nginozi kite chakabi ligishiri chanyuma munginozi higanu wajigi kombe chitu mkuru higi hugu Mesaje Ngozi yanganije na Bumamuru kimwe kukindi Aliko kuwela kurukino rugwa mbele Mesaje Ngozi yali yatsinze Bumamuru kimwe kubusa Mesaje Ngozi ya Chiro Ngure Nganzira wabu kubanda higanuwa Flambo du Centre na yo yatsinze Limiere Ngozi bitatu kuri kimwe Vitalo yanganije na Deira ubusa kubundi ariko kuberwa ku rukino rwa mbere Vitalo yari yatsinze kimwe kubusa Vitalo niyo yaciye ibandanye iganwa Rukinzo nayo yatsinze Impaga Kayanza United kuko itaje mu nkino z'igice cya kabiri gishiri cya nyuma Vitalo izokina na Flambo du Centre ku munsi wa gatandatu kinekerezo rya 25 rusama uwo munsi nyene Mesaje ngo zihure na Rukinzo bukeye ku munsi w'Imana igenekerezo rya 26 rusama habi nkino zo gusubiza urukino rwa nyuma rugateganywa kuwa 16 uruheshi umwaka w'2024 tukiri mu mupira w'amaguru abigeme badashika n'imyaka 17 iyo bari mu gihugu ca Ethiopia baraye batsinze mu rwinserukira gihugu wa Djibouti ibitsindo 18 byose kubusa urukino rwo gusubiza ruzoba ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 15 ni mu nkino zo kurondera imirwi izokina igikombe cy'isi yose mu bigeme mu mupira w'amaboko naho imirwi inserukira gihugu y'imikangara itarenze imyaka 18 yatsinze urukino rwa mbere igihugu ca Djibouti ibitsindo 46-16 nayo abatarenza imyaka 20 nabo batsinda ibitsindo 41-12 y'icyo gihugu nyene ca Djibouti izo nkino zikaba zihuza ibihugu bihurikiye mu karere ka gatanu zone 5 karimo ibihugu Burundi Djibouti Ethiopia Kenya, Rwanda, Somalia, Tanzania na Uganda izo nkino zikaba zikozera mu gihugu cha Ethiopia. Muri volleyball naho imirigwi ya Rukinzo mu bagabo na Muzinga mu bigeme niyo yarayitahukanye ibikombe vyihiganwa ku rwego rw'igihugu umwaka w'2023 shiri w'2024 Rukinzo yatsinze ga Cosmos yorohewe ku maseta 3 ku busa mu bagabo nayo mu bigeme Muzinga yatsinze bigoranye GLC iseti zitatu kuri zibiri Rukinzo cyo kimwe na Muzinga baciye bahabwa igikombe kuri buri mugwi umupira wo gukina umwumwe hamwe n'ibahasha ry'amafaranga 300,000 kuri buri murwi mu bana badashika na myaka 16 mu bahungu Burunga yirahiye Lions Team ku maseta 3 ku busa mu bigeme naho Spiru yo mu Buterere yatsinze Dragon Star bitoroshe kumaseti 3 kuri 2.
Alexandre Niyunge ko warakenuye nunga duce dusozera amakuru twariko turabashikiriza mwakoze mwe mwese mwariko muyatega yompi bofizi niyunge nariko ndabashikiriza ndabifurize kuruhanirwa mu byanyu n'umubanyu nkaba ndabahaye agahwane.